twese tubirabura kuzotwera zirabura rero kuko twese tubirabura umusenegedete yoba atirabura azotora ahera agaruka mu zuru
imbere y'ubwo ndagakarangasha zone buruhukiro aho ni muri komine ya Rumonge niho inzira guhemuka z'umugambwe Fodebu zatungana inzira y'amamazo ku matora yimirije y'ibwirizwa shingiro mu butumwa yazanye abanyarumonge icegera cy'urongo uyu mugambwe Tanya Fodebu ari we rero ngenda ku mana yasabye abanyarumonge kutemeza integuro y'ibwirizwa shingiro rishasha kuko kubwiwe atari ubugombe bw'abanyagihugu
abo bavuga batugasabye n'abanyagihugu ko biriko baratwigihugu cyose bagomba ariko basigurira abanyagihugu ibisasa biri mu ibwirizwa shingiro kandi mumva twaragahaze ngaho barabyisabiye none we wagiye kwandika irindi batasabye utiza kubasigurira ibyo muruka ko bitumvikana hari abatubwiye bati batubwiye ko uzoza kuvuga oya azo bariko arakara abatwe aba bantu rero bariko batoteza abantu bigisha oya murakwiye kubasabira ku mana
Leo singenda kumana yongeye ahamagarira abanyarumonge kudatinya gutora irangi ryirabura aha akaba basigurira igituma atari umuvumo
tuzotora ahirabura aha abakoze urupapuro bakoreje amafaranga ya leta none bagiye barafata amahera ya leta barayonona bashyira umukoshi ngaha sibyo batarungika mu banyagihugu barungika umukoshi mu banyagihugu ibi byonyine byo kugaya abirabure sembera n'imiduga myinshi bagira mu hirabura amakoti mbona bambara mbona yirabura none bagira mu nibiga y'imikoshi bakambara amakoti y'imikoshi ni ukuvuga rero buhoro buhoro uzogenda ugororotse umeze neza utore ikubuza ubusa jewe ndi umwirabure ndemeje kumwirabura afite agaciro akana kuza barazanjye muri by'abakoloni b'abazungu
ku metero 300 uvuye ku ibarabara rikuru ry'ikaburimbo niho abanywanyi b'umugambwe Tanya Fodebu bari batunganije iyo myimamazo yabo bakaba bayitanguje bacerewe isaha n'igice Jean Bosco Ntamituriro arongoye uyu mugambwe mu ntara ya Rumonge akavuga yuko babanje kuburabuzwa
Musandiri yaciye atwangira atubwira ko hafashwe na meri ya Bujumbura nibyo byanditswe twaciye dutora iburuhukiro twatoye isoko kuko na CNDD-FDD niho yakoreye n'indi migambwe yose niho bakorera mugabo duhashyitse shebwe zone yaciye atwangira amaze gutwangira aca tutureka ariko tworandura amadarapo y'umugambwe Tanya Fodebu kugira ngo ntituhakorere buramatari w'intara ya Rumonge yaciye adufasha aravuga ati ahubwo ko mbona bibaye gutyo ati ambariye ko harya ahantu iko isoko batarayungurura ata abantu boshobora kuhakorera umugambi ndabwira buramatari ati none nimba bajya baciye mu makosa mukosorera ku mugambi Tanya Fodebu wonyine niwe mwirukanye mwatwirukanye mu Rumonge n'iburuhukiro kuri centre muratwirukanye iyo aba badufata kumwe byari byiza ariko ntibadufata kumwe hariho abashyirwa imbere abatari mu mugango CNDD-FDD ntibabafata kumwe
Musantiri wa komine Rumonge arahakana ibyo bishyikirizwa n'uwuserukira umugambi Fodebu mu ntara ya Rumonge Musantiri Celestin Nitanga avuga ko uyu mugambwe utemerewe gukorera mu gisagara ca Rumonge kubera wabimenyesheje uteba gutyo ikibanza wari wasabye gukoreramo kiba camaze gufatwa n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bo muri zone ya Rumonge nayo kubona batakoreye ahabona ku isoko y'iburuhukiro Musantiri wa komine Rumonge yamenyesheje ijwi ry'Amerika ko uyu mugambwe Fodebu utashobora kuhakorera kuko iryo soko ricubakwa iburuhukiro muri komine Rumonge Fiti Munezero ijwi ry'Amerika.